iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ibyo by'amasezerano y'ushimwe byatumye iyi mwandagara wose habigorana. Amasezerano y'ushatwara yemeye n'ivyo mugabo ese turukwama amasezerano y'ushimwe atayose. Abantu bazoza bakinira abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano y'ushazo bashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira.
Uyu ni Gaston Sindimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku biganiro bihuza abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abagize inama ashinga amateka y'u Rwanda bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya jenoside bari hagati mu gihugu n'abagihunze bakidegembya hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Ariko dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Turahera muri Zimbabwe. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Constantino Chiwenga hari muri Afrika y'Epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu. Hari makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya leta cyo ku munsi wa mbere. Grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politiki yabereye mu gisagara cya kabiri cya Bulawayo yishe abantu babiri ikomeretsa gato Perezida Emmerson Mnangagwa mu gicegera cy'umukuru w'igihugu Chiwenga yakomeretsa ariko bitarenze urugero. Mnangagwa yagiriza abayoboke ba Grace Mugabe n'umutambukanyi wa Robert Mugabe kwari bo bari nyuma y'ico gitero. Chiwenga yaramaze indwi irenga atajabona bituma haba makenga ku magara yiwe. Yagiye muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri Zimbabwe Herald. Muri Afrika kandi igihugu cya Gambia cyarashyizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ivyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari Perezida Yaya Yame. Yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe. Abahohotewe, ababonye ivyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo byaha bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi. Ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri. Yame yatwaye imyaka 22 inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1994. Yahungiye muri Gine Equatoriale mu kwezi kwa mbere 2017 inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow. Kwigenekereza rya 17 z'uku kwezi n'ejo ku munsi wa gatatu OMS nihizotunganya i Geneve inama kuri Ebola yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuva mu kwezi k'umunani gushize Ebola imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Inama itegekanije kwemeza nimba ariko iza kibangamiye isi nk'uko byabaye mu 2014 aho Ebola yahitana abantu barenga 111 3 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone muri Afrika y'Uburengero no kukiza cha Zika mu mwaka wa 2016 muri Amerika y'Epfo. Muri Leta Zunze za Amerika, Ekleziya Katolika i Washington DC yarasohoye urutonde rw'abahoze bayikorera 28 ivuga ko bagiwe n'ivyaha bifatiye ku gitsina kuva mu mwaka w'1948. Mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa mbere, Ekleziya Katolika i Washington DC yavuze ko ari intambwe ikomeye izoshikana kugushira ahabona ivyabaye kumenya ababyagirizwa no gukira. Ekleziya y'i Washington yatanguye kuja mu bibazo kuva aho umwepiskopi mukuru yahoze yirongoye Kardinali Theodore McCarrick yagirijwe kugira imibonano mpuzabitsina n'abana hamwe n'abakuze acakurwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatandatu. Makarike mu nyuma yaciye ahitamwo gutanga imihoho. Igihugu cya Arabia Saudite nacyo kiri mu myiteguro yo kwemera ko umumenyesha makuru Jamal Khashoggi gushika batazwi irengero yishwe. Ibyo byashikirijwe mu bimenyesha makuru bitandukanye byaha muri Leta Zunze za Amerika. Iyo bimenyesha makuru bivuga ko byatohoje amakuru avuga ko urupfu rwa Khashoggi rwavuye ku bibazo byabajijwe haba kutumvikana. Televiziyo CNN yaha muri Amerika yashikirije ko bari inyuma y'ubwo bwicanyi bagira bamunyuruze bamukuye muri konsula ya Arabia Saudite ya Istanbul bamutware muri Arabia Saudite kubarizwaye. Ayo makuru avuga kandi ko Leta ya Arabia Saudite yoba itegekanye kuvuga ko icwa giwe ryabaye atamutegetsi abitegetse kandi ko ababikoze bazovyishura. Ubudagi nabwo bwarohereje mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Maroc wagirijwe kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byo mu kwezi kw'icyenda ku itariki 11/2021 aha muri Leta Zunze za Amerika. Munir al-Motaseke yaramaze imyaka ishika kuri 15 mwibohero mu Budagi imbere y'uko arungikwa muri Maroc ejo ku munsi wa mbere. Mutasek yara yafunzwe ko yafashije Mohamed Atta yari umudereva w'indege yakoreshejwe muri ibyo bitero byabereye mu bisagara bya New York hamwe na Washington. Abategetsi b'izo ndege abadereva b'izo ndege bari abanywanyi ba Al-Qaeda ishami ryo mu gisagara cya Hamburg muri icyo gihugu nyene cyo mu Budage.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Unaona umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abagize inama nshingamateka bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya genocide bari hagati mu gihugu n'abagihunze bacidegenvya. Ibyo byagarutswe ko kuri uyu wa mbere aho inama y'igihugu yo kugwanya genocide CNLG yashikiriza raporo yayo y'umwaka wa 2017 na 2018 kubagize inama nshingamateka. Ninguru ya mgenzu wa chwasum takaboi.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi komisiyo yo kurwanya genocide CNLG yavuze ko hari abantu basaga 5000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubu batarakora ibihano byabo. Perezida wa komisiyo yo kurwanya genocide Manuel Havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafata. Uri depute Barikana Eugene
mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose, inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose. Aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko gacaca. CNLG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda babihungiyemo. Ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruta izakoreshwaga ubu. Uyu ni depite Muhongayire.
Mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza ari tukagira ikindi kintu dukora nidushaka dushyireho manda darezo kubafata. Ariko natwe ingufu tugomba gukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya genocide yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusa Bwana Emmanuel Havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze genocide ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina yakumva yamenyekanye hamwe akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire ntibishoboka. Ibyo bizafata igihe kirekire tuzafata ubisiga. Ibihugu ni byinshi, isi ni nini, uzabona ko atiye kwa mu Rwanda zimuka ajye muri Kongo ave muri Kongo ajye muri Gabon ajye muri Cameroon bazunguruka isi yose ariko kugira ngo uzavuye ngo ijana ku ijana zabafata byo ntago nayo bizeze
ikibazo cy'abana bacitse ku icumi batazi inkomoko yabo kuko jenoside yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG ubigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'ababana uyu ni depite Fazili Harerimana
iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta icyo gihe ikibazo kizaba gikemutse nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwaribwo uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo tugomba kugaragaza yuko abana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu
kugeza umubare w'abana nturamenyekana neza kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15 abenshi biganje mu mujyi wa Kigali ariko bikaba bikekwa ko aba bana bashobora kuba ari benshi nta gisubizo gifatika aba bana barabonera ikibazo cyabo kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo Komisiyo yo kurwanya jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera aba bana kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu gihe hagisigaye iminsi icumi gusa ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya gatanu bibe yarusha muri Tanzania icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuja i Arusha ari guta umwanya ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo muri 2020 umugambwe CNDD-FDD nawo mwitangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu usaba ko ibiganiro byotahukanwa bikabera hagati mu gihugu inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza I Nairobi
Aganira n'ijwi rya Amerika icyegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza yemeje ko Leta y'u Burundi itigeze yanga ibiganiro na rimwe ariko Gaston Sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro by'amagaburanyama canke bishingiye kugabangana ubutegetsi nk'uko byabaye hasinywa amasezerano ya Arusha mu 2000
ivyo by'amasezerano y'Arusha niyo byatumye iyi mwandagara wose habigorana amasezerano y'Arusha twarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'Arusha nyata yose abantu bazoza bakirira abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano y'Arusha azubashira hamwe n'abandi uno munsi twe dushaka kugira ikinzira kandi y'amasezerano canke ibiganiro tusubigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonyine n'ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari birabirateye isoni umuntu azosina amatora bace bagenda bakirira abantu canke bagwanya ubutegetsi hari abashobora ngo bashaka ibiganiro twebwe icyo gikorwa ntacyo tuzoshyigikira
bwana Sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro y'Arusha muri bino bihe bisa no guta umwanya
ubwa mbere twe nta n'umwe dukumira dutegura amatora ahuza abarundi bose ahubwo tubasabye ntibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja y'Arusha bariko baja ahanana nta handi hazobaha iteka cyangwa hazobaha ubu butegetsi atari ngahe Burundi mugabo kumwumvire uyu mwanya bariko barata bariko bagiye kuri abanyagihugu babo bazoba
kugira ni batu wa mwanya umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro byimirije jiha Hakizimana atubwira imvo za bimutumye
nuko musanzwe muziko ibiganiro ko babiri yarusha umuhuza w'abarundi muri cyohero benje ni mukapa atumira amashyihamwe amwe amwe ariko natumiye amashyihamwe asanzwe akora mu Burundi mu gihe imigabo musanzwe itumirwa yose ari nacyo ituma twifuza ko ibiganiro byoberaho abantu bose bashobora kubyitaba mbere bikabera mu gihugu murazi ko abashamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murazi ko ibiganiro byaheruka kuba yari yavuze ko ari bya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bibuze Barundi abidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyamba ya ndiwe bandagira gamya ari byiza ariko twifuza ko ibyo boganya ubiganya mu gihugu kugira shuri kwitabwa na bose kugira kandi Barundi mu bitandukanye baterere mu budasabwa abo nayo mu nyamahanga ari ya mu kuko ibyo azo kwindikana kumvikana ari byo Barundi nyene
iki cyumviro umugambo uri ku butegetsi Zende David Duragishigiki Joseph Ntakarutimana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hibuka imyaka 57 heze warondeye kwikukira ku Burundi yishwe
umugambwe Serge David Rakenguruka utwigoro twose twanyicyahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike izo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bakiye bakwamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kazozi ya keza k'igihugu nacyo gituma bizohandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatore mu 2020 ngaha mu Burundi yagende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene
icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na bagaruka kuvyabona bikwiye kwihutirwa mu biganiro
tibwani ati mbega kugira ngo migambwe yidegembye byogenda gute kugira ngo amatora agende neza byogenda gute nibyo twifuza ko abarundi bashika ko kwazogira ni ntambwe none wewe uma wimata wimata ngo ibiganiro ngo ibiganiro nacyo bizobashikiza ibiganiro byarahaye abo mu 2000 mugo ntazose yo mu 2015 nta biganiro tsose yakwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibi cyangwa batyakagumba
kuva hadutse njyane za politike mu 2015 mu Burundi zavuye ku kindi kiringo President Nkurunziza izo ibaye inshuro ya gatanu hatumwa ko ibiganiro bihagarariwe n'akarere muri izo biganiro byatanguriye Kampala mu kwa 12 uwo mwaka nyene bikabandaniza Arusha nta munsi n'umwe impande zibiri zitavuga rumwe zibigira zicarana ngo zihangane ibiganiro byimirije bizoba kuva ku itariki ya 24 bishike ku ya 29 ku kwezi Eloge uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru tukivuga ku biganiro bihuza abarundi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Sende DFDD wemeza ko uzokwitaba ibyo biganiro bizobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizofundikwa mu Burundi mu mugambwe ipona ho bemeza ko hamwe umuhuza yotumira abandi biyitira uyu mugambwe batazokwitaba ibyo biganiro ni mu gihe yindi migambwe isaba ko ibiganiro byimirije byovamwo ivyumvikanywe ko ku neza y'abarundi inkuru ya Raymond Zimana
imigambwe yose yemewe mu gihugu cyo Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'umuco wa gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 mu migambwe nka yose babona ko ivyo biganiro byo bari bya nyuma umugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga bavuga ko abanyepolitike bazo kwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi Guillaume Ruzovio arongoye uyu mugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafunditswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yo ba mu mahoro n'umutekano
aho bitanga bavuga kumwe na leta arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko ko babiza gukorera imyiza y'igihugu bareke gukwegera kujabo gusa yabo nahamagarira abanyepolitike bose bumve yuko ubu aho bigeze dukwiye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora y'ibihumbi 2020 mu mahoro mu mutekano nicyo kizoba kikina tujanye yarusha gutegura amatora yo mu 2020 mu mwumvikano mu mahoro
eka no mu mugambi ipedezi gamibanga nuko babibona Kasim Abdul urongoye asaba ko kwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza kandi ntiyagire ukumirwa ari nacyo cyotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora
integuro y'amatora y'ibihumbi 2020 ibyizwa ryenga amatora ibyizwa ryenga amakomine bigasubirwamo icyo bitwa twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira yarusha tuganira ku ngene amatora y'ibihumbi 2020 yo amatora meza uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe ingufu zanjye aho zagarukira naha cyasaba rero yuko abanyepolitike bari hanze butahuka kugira ngo twitegwe ko igihe n'ikinyenye bose bahunze no munsi bortaha bategura amatora twese turi kumwe gucyo etwate demokrasi cyacu
umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD bemeza ko bazo kwitaba uyo muco w'ibiganiro Joseph Nakarutimana cyegera cy'umunyamabanga mukuru uyo mugambwe avuga ariko ko ingengo zikomeye ziraba iz'amatora n'igihugu cy'u Burundi sizofatirwa mu gihugu cy'u Burundi
kuganira umuco mwiza w'amiranga abarundi muri kahise no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro byanga kazoza keza k'igihugu nacyo gituma bizohandaniza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora 2022 ngaha mu Burundi nyine kugende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine
numugambo y'Iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro Abel Gashatsi arongoye Iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri izo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba izo biganiro
umuco wa mbere n'uwa kabiri twarashika harusha tugasanga duhamagaye kwasanga yitanga mu bitano ngamuzeye ugasanga wonde bamuhamagaye ngo nitanandiki mugabo turaza mu gihugu ko umuganga adasigana itana ari umwe no munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko figero ntibe bifuga cyuti mu gihe bo tumira itona bagaca batumira n'abandi bantu nitira itona ku ruhande muri cyo gihe zera ushaka imbere uko umugambwe n'umugambo hari naho rero twa tudashaka ko ibiro by'umuhuza ari byo bizabirazana gusatagura imigambwe ahubwo muraho hatumire nk'abanyamugambo abo nabo nimba bafise ko bumva botumirwa batumirwa uko bitwa mugabe ntibaze kwinegeza inyuma y'umugambwe uhari uri kurakora uzwi mu Burundi n'amakuru avuga neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirirwa itona ivyo biganiro hazi tuzoja
kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe na mashirahamwe adaranira ibicaro vya politike abaserukira madini amwe n'abaserukira abakenyezi naho uyo mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa ibiganiro vy'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganije kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika kujya 2029 ukwezi kw'icumi 2018 mu gihugu cya Tanzania ibiganiro bitumirwamo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 i Bujumbura Remozimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Ndagushimiye Raymond. Tukiri mu Burundi hagiye kongerezwa ingufu mu kugwanya amasanganya yo mu ibarabara biboneka ko aguma yiyongera cyane cyane muri aya mezi himirije iminsi mikuru irangiza umwaka umushikiranganje jejwe umutekano yabishikirije ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru ikiganiro cyari cerekeye ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka
Ibintu nyamukuru bitera amasanganya mu gihugu cy'u Burundi ni muvuduko wa cyane n'ubwinshi bw'amamodokari biri mu cegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye umushikiranganje commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni abifitiye gihamya
kwa matwa bivuze ikintu gihambaye cyambere nuko abakoresha ingendeshwa zo mu ibarabara bose baba batwara makinga baba batwara amapikipiki baba matwara imiduga y'ubwoko bwose bahinduka mu mutwi wabo bakumva yuko babwirirwa gukingira ubuzima bwabo nubwo batwaye n'ibyo bikoresho bafise turavuga ko amasanganya mu ibarabara gwira ariko agwira ku mvo nyinshi anagwira nuko n'imodoka nazo nyine zagwiri imodoka yari nkeye mu ibarabara n'amasanganya bamakeye ariko tugiye kuraba ibiharuro by'ukundi imodoka zinjira muri OB zinjira ari nyinshi bisigura nuko imoto kuko ziba nyinshi ko n'amasanganya gurira birasaba rero yuko abantu biga gukurikiza amategeko bakavyumva iyo bataravyumva ngo babigendere ego murabahana mugabo bazoza gutora buri avuga ngo inkoni shikiri gufa n'ishikiri ingeso igishikiri ingeso no kwigisha umuntu guhinduka ingeso rero itarahera bazoza guhinduka ibara ryaraguye ni cyambere rero tubasaba bumve yuko abwirizwa kugira ku mategeko umuntu areke kwirukanga kandi umwanya udasigwa ku mwanya nta wusiga naho bigenza gute
muri amezi arangiza umwaka warongoye ubwo bushikiranganje asanga ari muri ico kiringo hagwira amasanganya yo mu mabarabara avuga zimwe mu ngingo zigiye gufatwa
hariho ingingo zifatwa kugira ngo abarenga ayo mategeko bahanwe izo nazo nyene zikwiriye kubandanya zifatwa mbere mu bushikiranganje bw'umutekano mu nyamirama bigisata kibijejwe baranazikomeje nibwirizwa ribigenga ryara nazikomeje hariho ibindi bikoresho biheza bigaherekeza izo ngingo kugira ngo zishobore gufatwa hari rero je nivyo vyuma bamuri kimodokari ikiri kure ushobora kuba gifise mu ntoki cyangwa kikaba gishinze ahantu zigaheza zikagabanya umuvuduko iyo navyo nyene biri muri gahunda biri mu mugambi w'ibikoresho inyamiramabi zigiye kuronka biriko birarondegwa kugira ngo bize bikore hariho ivyo gupima abaja kuri vora y'imodokari ibanyoye inzoga nyinshi zirengeje ivyo navyo nyene biri mu bitegekanijwe kugira ngo inyamiramabi zije zirabikoresha iyo bikenewe nkuko byamye hari inyubako mu mabarabara ziba zitegekanijwe kugira ngo zishobore gutuma abatwara imiduga bashobora kugabanya umurindi bijya bita amadodane n'ibindi ibyo byose rero ni bitegekanywa kugira ngo biherekeze ingingo ziba zafashwe
ikindi gihanze ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza n'ibibangamira uturere tumwe tumwe tw'igihugu uri ibituruka ku ruzuba cyangwa ku mvura umushikiranganje commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni avuga ibigiye gukorwa mu ntumbero yo guhangana navyo
umugambi wo kugabanya ibiza uzorangurirwa mu makomine yatowe nk'akarorero izo ni komine za Nyanzarake ni komine za Kayogoro ni komine za Mpanda na Gihanga aho ni mu makomine iyo kirere gihindutse na gatoyi hama haba ingorane nyinshi z'inzara nacyo bituma ayo makomine yafashwe nk'akarorero kubera iruzuba rwatse rwaka umwanya mutoyi ukuntu na byinshi n'imvura irengeje urugero gatoyi biba umwanya mutoyi muri izo komine ikongera hakononeka ibintu byinshi
mu kiringo cy'amezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko bwatujije inkozi z'ibibi ibigwanisho 28 byarafashwe ibisasu ntezwa ndoke grenade 117 amasasu arenga 300 byarafashwe mu gipolisi cy'Inyamiramabi urongoye ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko hakozwe amadosiye arenga ku 500 Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika
You're the baddest. Everything you do to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Chikari, on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you wind and turn my own. When you go down low, don't you hurt too much. But when you're down, when you leave me alone, it's talking my head. Don't you turn my jacuzzi.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibaheze gire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.